Ndabara mkeje mwebwe mwese mugiye gutegabira no makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi hagizwe neze ngingo nkuru nkuru zikurikira agakaye ku rugo urupapuro rwateho ku mukono n'abarongo y'umutumba hamwe n'urupapuro rw'amavuko kubigeme n'abasore ivyo nivyo bisabwa kugira ngo umuntu ahabwe karanga muntu muri komine ya Mpanda mu ntara ya Bujumbura abakorera mu nzego z'ubutungane bahamagarirwa gukora bubahirije hagateka k'ababitura naye bari mu busho n'amabohero bagafatwa mu buryo bubereye nibishikirizwa n'urongoye mu gihugu jeje hagateka kazi na muntu SNDH abari mu bipama bo mu kiya ya Cimbo basabishira hamwe ko jako kwihutira kubagurira umwimbo w'ipama ritarabahombera ko murano makuru turabafitiye na bucana yandi mu vyerekeye Lohelahi lakoze ni jenji kubashikiza no makuru François Kimana ali muhinga bugivzi uma mukanyi sase ni donido.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Subire ndabahikaze murano makuru abakorera mu nzego z'ubutungane uhereye kuri ba OPG bahamagarirwa gukora bubahirije agateka k'ababitura nayo abari mu busho n'amabohero bagafatwa mu buryo bubereye nibishikirizwa n'urongo y'umugwi igihugu jeje agateka kazi na muntu SNDH kuri uyu wa kane mu ruganda rwo kwerekana uko uwo mugwi wasanze ubusho n'amabohero byifashe mu ntara za Burunga na Gitega Martin Blaise Nyaboho avuga ko sanze hari abafungwa hata dosye bafise canke bagafungirwa ibyaha bito bito mukurikira
hari utwasanze bitameze neza ko turatera kamo kugira ngo mu minsi zane twasubirayo zosanga ibintu byahindutse ibi turiko turakorera inyanza rake rero n'ivyahera n'ibiri karuzi cyo dufata intara ya Bujumbura na Cibitoke mu gice cy'igihugu cyari gisigaye kugira ngo mu minsi iza tuzobashikirize ibyo zose twabonye mu gihugu kandi turiko turakorera hamwe ari SNDH ari abapolisi arabajejwe intwaro kugira ngo dukingire kandi duteze imbere agateka kazi na muntu n'uyo muntu apfunzwa kwiye gupfungwa afise agateka kiwe ikindi twarasanze hariho abapfungwa ugasanga nta n'amadosiye bafise cyangwa asanga hari abapfungwa kuvyaha bito bito cyane ugaba ukona amaze imyaka 3 4 5 6 ibyo rero nivyo twomba gutangura gusemerera kugira ngo bize birahinduka ibyo nivyo dufasha gushika muri bwa Burundi twifuza bw'2040 n'2060 kuko ni twaba tukiriko turahonyanga agateka k'umuntu jewe mbona yuko iyo mbona kazi uza tutoyishika ko neza none rero twavuye hasi twabibamenyeshe ko tuvuye hasi tuzotembera hose tuzosubira tugendeyo tuze turagira amanama nk'aya kugira ngo abantu baze barahindura ingendo hoye kugira abitwaza amategeko ngo ndagupfunga mungumirize ni jewe nzogaruka kumupfunguza nta n'amadosiye yariho ibyo rero tugomba kubihera kugira ngo n'ubupfunzwe funganwe iteka ryiwe ikindi no kugira ngo tumenyeshe abantu yuko aya makasho ariho mu bisanzwe amakasho siho bahindurira ivyimviro n'umutima w'umuntu oya amategeka kurikizwe hanyuma umuntu amenyesha yapfungiwe bamuha umwanya wo kuja kwisubirako hanyuma abandanye ibikorwa by'iterambere twasanze kandi yuko abenshi mu bapfungwa usanga batararenze imyaka 40 none batarenze imyaka 40 aho siho abantu bo gukora igihugu gatera imbere uciye kubugaranira hajya ugacugira bije yo kubagaburira umva tuba turiko turatera imbere gute ivyo tugomba kubihinduka abapfungwa babe bake abakorera igihugu bakora ivyabo biteza imbere babe benshi hanyuma dusabe rero yuko abajejwe amategeko bayakurikiza ntibayirengagize kuko igihugu kitagira amategeko kiba ari igihugu kiriko kiranyerera kija habi twagomba ku Burundi buja habi kuko ubu ari butanguye kumenyekana neza
agakaye ku rugo urupapuro rwateho ku mukono n'abarongoye umutumba hamwe n'urupapuro rw'amavuko kubigeme n'abasore ibyo nivyo bisabwa kugira ngo umuntu ahabwe karanga muntu muri komine Mpanda intara ya Bujumbura bikaba biri mu itangazo umustanteri w'iyo komine yasohoye kuri uyu wa gatatu Leopold Ndayisaba agasigura ko hagakaye gafasha byinshi nko kumenya ubwenegihugu ko umuntu yubatse canke atarubaka n'ibindi akanamenyesha ko urupapuro rw'amavuko ruzofasha kumenya koko imyaka y'inkumi canke umusore spesifikatasi kabanyana
Umuntu wese yifuza karanga muntu muri komine Mpanda intara ya Bujumbura ategerezwa kwibangikanya agakaye kurugo hamwe n'urupapuro yahawe n'indongozi zo kumutumba rutewe ko umukono na nyumba 10 umukuru w'agacimbiri hamwe n'umukuru w'umutumba na yabasore cyangwa inkomi ngo bategerezwa kongera ko urupapuro rw'amavuko ivyo biri mu itangazo mu staneri wa komine Mpanda yateye ko umukono kuri uyu wa gatatu agasaba abanyagihugu bose kubahiriza izo ngingo kugira ngo itangwa rya karanga muntu rigende neza. Leopold Ndayisaba arongoye komine Mpanda agasigura ko agakaye kurugo gafasha mu kwerekana ko umuntu ari umurundi ko yubatse cyangwa atubatse kakaba kanditsemo kandi na nimero za karanga muntu iyo umuntu kamutakaranye atazi gusoma no kwandika ngo bica byoroha gutora izo nimero nkuko yabidusiguriye. Leopold Ndayisaba arongoye komine Mpanda akavuga ko bizotuma badasubira guhindagura imyaka bamwe bamwe bagaca bubakizabo hataragera kuko baba bandikishije imyaka itariyo. Abanyagihugu twaganiriye barashima izo ngingo ariko bakavuga ko kubijanye n'abasore n'inkumi bizobagora kuronka urupapuro rw'amavuko kuko abatari bake baba baramaze kuva mu ntara bavukamwo baragiye kurondera ubuzi. Abantu barenga 20 batari bafise karangamuntu abandi batanditse mu gakaye k'urugo bakaba aribo bafashwe n'igipolisi kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Buringa muri komine Mpanda nyene mu isakwa ryakozwe n'igipolisi bose bagiye bararekugwa ari uko batanze adabu. Speskaritas Kabanyana muri komine Mpanda hajye isanganiro.
Speskaritas Kabanyana urakenuye gukomeza umutekano mu bibanza bikingiye guteza imbere uburyo abatembereza abantu muri ibyo bibanza bakoramo hamwe no korohereza abashakashatsi mu bidukikije. Nizo mvo nyamukuru zatumye ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje iterambere PNUDE ubumwe bwa Buraya hamwe n'ubuserukizi bw'Ububirigi mu Burundi batanga kuri uyu wa kane ingabirigizwe n'ibikoresho bitandukanye bifise agaciro k'ibihumbi birenga 190 by'amadolari y'Abanyamerika ku kigo kijejwe gukingira ibidukikije mu Burundi OBPE mu mugambi dukingira ibidukikije. Umunganizi w'ubushikiranganji bw'ibidukikije yaserukiye umushikiranganji muri ivyo birori ashikiriza kwiyongabira izofasha kugarukira amashamba cimeza asanzwe bangamiwe n'ibi tandukanye harimo nabantu. Butoye Leonard hagahumuriza ababibahaye ko bizokoreshwa neza ico vyagenewe. N'inkuru dukesha Jahome Hakizimana.
Ugukingira ibidukikije surugamba gumwe ahubwo n'urugamba rusaba kugira urunani bivugwa na Diaro Faifuru yaserukiye abafatanya bikogwa bo ku mugabane wa Buraya mu birori byo kuri uyu wa kane byo gutanga iyo nyunganizi y'ibikoresho byo mu bibanza bikingiye bya Rusizi na Kibira. Ikimenyetso we afata ko gisiguye byinshi.
Cet acte symbolise bien plus qu'un simple transfert de matériel.
Ikini kimenyetso gisiguye ibirengeye ugushikiriza ibi bikoresho ni kimenyetso cuko twiyemeje gufashanya twese abo mushira hamwe mvuza makungu yitaho iterambere PNUDE ingoma y'Ububirigi hamwe n'ubumwe bwa Buraya mu ntumbero yo kuzigama itunga kama ry'ibidukikije byo bwishingizi bwa kazoza keza kurunganwe ruzoza. Ibi bikoresho bifise agaciro k'ibihumbi 97 n'amadorari 37 y'Abanyamerika bigizwe cyane cyane n'ubwato bw'umutekano, imyambaro y'abatembereza ingenzi, utuzu dukoze mu mahema, ibyuma byerekana ibintu biri kure, eka n'ibikoresho bitandukanye byo kujana ku mirimo bigenewe gukomeza ikurikiranwa y'ibyo bibanza bikingiye bya Kibira na Rusizi. Ibi bibamo
de la Kibira et de la Ruzizi.
Kubw'umwunganizi w'umushikiranganje w'ibidukikije ngo iyo nyunganizi ije hageze, Butoyi Leonard agasigura ko ivyo bibanza bibiri byari bibangamiwe nk'ibindi bikingiye.
Le deuxième protégé joue un rôle très important à la vie socio-économique de notre cher pays.
Ibibanza bibiri bikingiwe bifise akamaro ntangere mu buzima bw'ikibano n'ubutunzi bw'igihugu cacu. Ariko bibangamiwe n'ibintu bitari bike cyane cyane biva ku kiremwa muntu biciye mu bikorwa bitemewe n'amategeko bikorerwa muri ibyo bibanza n'abahegereye nko kurondera uburimiro n'ibindi. Mboneraho n'akajya ko gushimira mwebwe mwumvise akamo kacu mugaheza mukatwunganira muri uwo mugambi ugamije guteza imbere no gukingira ibibanza bikingiye. Mu ntumbero yo kugwanya burundu intambamye zihanze ibyo bibanza, ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije OBPE gikeneye guteza imbere ingene gicungeramwo ibyo bibanza. Iyi nyunganizi nayo ikaba ije gufasha cyane kuko izotuma bikoreka neza kandi bikanoroha.
L'application de la loi sera renforcée et le travail sera aussi aisé.
Ubushikiranganje bw'ibidukikije urimye n'ubworozi bukaba bwijeje abo babahaye iyo nyunganizi kwizokoreshwa neza ico yagenewe. Ubwo bushikiranganje bugasaba n'abandi bafatanyabikorwa kubunganira no mu yindi migambi yo guteza imbere ibibanza bikingiye mu Burundi.
Isanganiro inama isumbi ngimba.
Amakuru tubateguriye arabandanya. Barimye bipampa bo mukiya ya Cimbona cane cane abarimira mu mazone ya Rukana, Rugombo, Cibitoke, Buganda na Ndava yo mu makomine ya Cibitoke na Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura baridogereshira hamwe rihingura ipampa ko je ko ritaraza kubagurira umwimbu w'ipampa kuva wimbuwe. Ingaruka ngo nuko kuva mu kwezi kwa gatandatu wo mwimbu soromwe hari umaze kononekara amukanyagirwa ahandu karibwa n'imbeba hubitswe. Ni mu gihe bari biteze kwishira hamwe ko jeko byo byabaguriye uwo mwimbu gushika kwigenekerezo rya 15 kwezi kw'indwi kurangiye. Basaba iryo shira hamwe kwihutira kubagurira iryo pampa ritarabahombera ko ahonera muco
baze batugurire twe amakaye y'abana na uniforme z'abana kurira hira mu mazu imbeba nazo ziko ziraritora zijya mbuto zindani.
Bamwe mu barimi bipampa bo mu kiya ya Cimbo na cane cane abarimira mu mazone ya Rukana, Rugombo, Cibitoke, Buganda na Ndava makumine ya Cibitoke na Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura bavugana akababaro kenshi ko barimye barimbura kuva mu kwezi kwa gatandatu ariko ngo umwimbu ugira ubimpfa gusa kubera utaragugwa n'ishirahamwe koje ko abo bidoga ko kwera uwo mwimbu bikwa mu bibanza bitabigenewe ngo hari pampa ryatanguye kononekara ko kunyagirwa canke kuribwa n'imbeba. Abo bavuga ko byari bitekanijwe ko ishirahamwe koje ko ryategerezwa kuba ryaguze uwo mwimbu gushika ku igerekezo rya 15 ukwezi kw'indwi ariko ko gushika ku igerekezo rya 21 ukwezi k'umunani ipampa ritaragugwa.
Gatabigaya cyane kubera ko ipampa ryatuvuna n'ubuvuga turimo turakurima ipampa dutakaza amafaranga menshi n'ubuva ku igitari dushobora gusanga turimo turakoresha nk'umuriyoni n'ibihumbi nk'amajana atatu ariko twaza gushora tukaca turonka nk'ibihumbi nk'amajana indwi tukaca duhomba hafi nk'ibihumbi majana umunani majana indwi. Nuko bataza gutura ko n'utwo tuntu ngo turonke n'udukaye twabana turonke n'utwo twifashisha mu bukene tuba dusanzwe dufise.
Hambavu yuko bateba kugurirwa umwimbu basaba yuko n'igiciro cipampa codozwa igiciro nkuko babisavye mu ishiramwe ko Jerko
uruhombo turarufise twebe boho bagenda kuzana ifaranga ry'agaciro bakagurana imbara ku madorari inore washadwa kugihumbi urumva ko uruhombo turufise nibaza yuko bodufata mu mugongo n'ukuri baze badukure ko iryo pampa kandi batubwira igiciro gihagije.
Mu mwaka wa 2024 hakaba hari hashikirijwe ko abarimyi bagiye kurihwa bakaronzwa amafaranga mu ntoki bacimbura kugira ngo bashigikire bongere batere intege umurimyi ariko gushika n'ubu abarimyi baracidoga ko atakirahinduka.
Aho ne amuco urakenuye ukurama uruhara mu byo kubahiriza inyifato nziza hamwe n'ubutungane ni zimwe mu nzitizi nyamukuru zihanze iterambere rirama mu by'ubutunzi bushingiye ku bumwe no kwifadikanya n'abandi. Professeur Jean-Marie Katubadi Bakenge yabivuze kuri uyu wa kane mu kiganiro c'ubuhinga catunganijwe n'ikigo kijejwe ubushakashatsi n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini cegukira kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika igihe ariko habera umunsi wa mbere wihuriro ry'abashakashatsi ku civugo kigira kiti ubutunzi bushingiye ku bumwe no kwifadikanya hamwe n'imigwi y'ubumwe mu Burundi. Katubadi hakaba yashimangiye yuko bikenewe ko haba inyigisho n'amahugurwa kuva hasi kugira ngo habe uguhangana n'ivyo bibuze iterambere rirama. Mukurikira subigwamwo mu Kirundi na mugenzi wacu Alex Ndayisenga.
Les enjeux du développement durable Ibibazo bijyanye n'iterambere rirama ni byinshi, ariko mu butumwa natunganije nahisemo ibibazo bimwe bimwe nakuye mu migambi y'iterambere rirama, aho bavuga kukungana kw'abakenyezi n'abagabo, kurandurana n'imizi, ubukene, kwigisha abantu, hamwe n'ikibazo cyo gufungura. Harimo n'ibibazo byerekeye ukurama, aho dushobora kubishyira mu bijyanye n'imibano, ubutunzi, hamwe n'ibijyanye n'ibidukikije. Turakwiye kumenya ukuntu twitwara mu bidukikije, ukuntu dukorana n'ibyo tubamwo. Mu butunzi ni ugushyiraho ubutunzi butajyanye gusa no kurondera inyungu ku nyungu, amafaranga ku mafaranga, ariko bigira icyo biterera abakenyezi n'abagabo batishoboye. Ubukene bubandanya kwiyongera kubera ubwo buryo bwo kugenzura ubutunzi mu mibano. Icyo kivugwa cyane cyane ukuntu ibiboneka byose, icyo twimbuye cyangwa twakoze, bigabanwa hagati y'abantu bose mu buzima bw'igihugu cyangwa umuryango. Icyo byose bituma tuvuga ikindi kiruta icyo byose, ikibazo cyo kwitwararika inyifato n'imico. Dufise uruhara imbere y'abandi hamwe n'ibidukikije. Hari umuhinga umwe yavuze ati, umuntu atari mu bidukikije ni nk'umusore atagira uwo bubakana, kuko ibyo tujya byose biva mu bidukikije, n'ibyo twambara ndetse n'aho tuba. Icyo gituma dukwiye kwama twitwararika ibidukikije. Muri make dufise ibibazo nyamukuru: ikibazo cy'ukurama, ikibazo cy'ubutungane, ikibazo cyo kwidegembya, ikibazo cy'umutima n'inyifato byiza. Icyo byose dukwiye kubishyigikira no kubiteza imbere, kuko ibyo bizotuma tugira ubutunzi bwiza kurusha. Uko twobishyigikira bisaba inyigisho hamwe no gukomeza ubushobozi bw'abantu, tukabyigisha n'abana kuva mu mashuri y'ibanze.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu yavugwa mu nkino. Imigwi y'u Burundi ntiyorohewe kuri uwa kane, haba mu bagabo canke mu bakenyezi, muri rya higanwa mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball ikinigwa ku Musenyi. Abagabo batsinzwe n'ibihugu by'u Buyapani, Amerika na Lituania, abigeme nabo batsindwa n'u Buyapani. Nubwo biruko, umugwi wa Guinette Kamwemwe na Karen Nopene watsinze impaga wa Cote d'Ivoire washizwe ku rutonde, ariko ntiwitaba iryo higanwa. Bamwe mu bakinnyi bibaza ko gutsindwa biva ku myimenyerezo idakwiye, ariko Annette Ndayikunda, umumenyereza w'abakenyezi, abona ko ingorane ari ubuhinga. N'inkuru ya Omere Duwayo.
Twari twariteguye uko dushoboye.
Ikibazo cy'umwanya nico nibaza yuko ari cyo umuntu yo kwifocus ngako cyane.
Nkuko byari bitekanijwe ku rutonde kuri uyu wa kane, imigwi ne y'abagabo n'umwe w'abakenyezi yakinye inkino zayo, ariko nta n'umwe washoboye gutsinda imbere y'ibihugu by'u Buyapani, Amerika na Lituania. Urukino rugira gatandatu rw'umugwi wa Jeanette Kamwemwe na Nopen Karen rwari rutekanijwe saa zitandatu n'igice, ntigwakinywe kuko umugwi wa Cote d'Ivoire bari gukina utashitse ku kibuga. Uburundi buca butsinda impaga. Bamwe mu banonotsi babona ko imyiteguro idakwiye ari intambamyi.
Twakinye n'abakinnyi bamenyereye amahiganwa baturushije, tugiye kwitegura bikwiye amantrenema menshi nk'ayo bakora ngira n'igihugu kizodufasha. Tuzo turakina amahiganwa menshi nk'abo, tuje kuri nivo nk'iyabo.
Umwanya wo kwitegura ntimukwira cyane, ubu mfatiye kuri iyi higanwa turimwo. Twimenyereje igihe kinshobora kuba cyaba indwi zibiri, ubu iminsi nka 14 cyangwa 15 kowe. Gusa ku higanwa rihuza ibihugu bikomeye cyane bafite ama experience menshi, indwi zibiri ntizikwiye. Rero yavyakunda bakongera ujya mwanya twimenyereza.
Icyiyumviro bahuriza ko n'abakunzi ba volleyball mu Burundi:
abo bantu badutsinze bafise amatara ahambaye, barakomeye kandi ni barebare, baraboneka ko ibintu by'inkino babimenyereye cyane. Ariko abiwacu urabona ko harimo akantu katagenda neza, ni bato bato, nta nguvu bashyiramo kandi nta n'ishyaka bashyiramo. Icyakorwa kuri jewe ni ukubaha abakoca babimenyereye, babakoresha imyimenyerezo nk'ubibona n'umucanga n'uwacu, baba bahamaze n'iburiburi nk'amezi atatu bariko barimenyereye.
Nubwo biruko, Annette Ndayikunda, umumenyereza w'abakenyezi, wati nkubire ku kibazo cy'ubuhinga.
Uko abakinnyi bakinye ntibisa n'uko twimenyereje. Ubwambe twashoboye kunanirwa na reception, twabuze ukuntu umuntu ashobora kujya gukurikira umupira, ari naho nibaza ko twashobora guhindura, kuko muri uyu mukino udashobora kwiyunguruza ngo uve hasi ukurikira umupira. Ikibuga cy'abantu babiri burya kiragoye gukina, bisaba kuba ufise ubukomezi mu maguru, ugashobora kwiruka kugira ngo uje kuzana udupira twa hagufi na hagufi cyangwa twagusize. Kuri ivyo rero tugiye gukomeza ubwo bunyarutsi kugira kugira ngo turabe ko aje twoshora guhindura kugira ngo tunezereze abakunzi n'abarundi bose.
Ibihugu bigijwe n'Ubudagi, Amerika, Brazil n'Ubuyapani nivyo biriko vyerekana ubukomezi buhambaye muri iryo higanwa gisi yose.
Omer Ndwaye na urakenuye muri gwarukurikirane gwakanya radio televiziyo isanganiro yahari yabakenyezi n'ugwaruka bazokwitoza mu matora y'imitumba n'amakate yo kuwa 2025 myandagaro y'umwaka. Uyu munsi tubashikiriza imigambi y'umwe mu gwaruka ariko yitoza ku mutumba mudahandwa muri komine ya Bururi mu ntara ya Burunga. Jean Vyirangabiye ngo cyatumye yifuza kwitoza ngo nuko habone bitagenda neza ku tumba agomba guhindura. Uwo yitoza yamenyesheje ko mu byo hazoshira imbere harimo gukwiragiza amazi meza ku banyamutumba no kugarukira indero mu guhimiriza ugwaruka gukora ibikogwa rusange. Mukurikira
je nitwa Irangabe Jambye, nkaba mvuka ku mutumba wa Mudahandwa, zone Bururi, komine ni Bururi, province nayo ni Burunga. Nkamvise imyaka 30 y'amavuka. Icatumye niyumvira nterekana itoze, hari byinshi mbona ko barinze bantora, vyo hinduka. Bwa mbere ndiko ndaraba nko mwibarabara, ibikorwa rusangi vyarahagaze. Nta bikorwa rusangi bikihari. Kindi naco ndiko ndaraba nk'amarubini rusangi, nka yose yaramaze kononekera. Rero ninze banyizera nkatoka nogera geza nkadodora aho nshoboye kugira ngo turabe imigende y'amazi yose ko yosubira gukora ibarabara. Umuntu yogerageza gahimiriza bene gihugu guhamagara bene gihugu tukararika bene gihugu tugakora ibikorwa dushoboye. Ibyo tudashoboye nabyo tukabiha badukurira mugabo babonye aho tugejeje. Icerekeye umutekano cy'ambere nogomba kubabwira nuko naye nsanzwe ndi muri komite migite de securite warahusanga hari baguye mu busuma cyane cyane urumva mu mwene gihugu yaririmeye utuntu agacaza kwibwa n'ikintu gicintego mwene gihugu. Kino umuntu yokwihutira gukora towe yobanza gakomeza komite mise de securite igakomera hose. Ari ikibazo cyo kumudahandwa cerekeye ishuri, bafite ikibazo cy'amazi ku ishuri kuko naho duhamagara makando travail ngo abanyeshuri baze gukora ibikorwa rusange bijya vya makando travail mu ruko vyo muci biragorana kuko amazi ava kure cyane niyateye ikibazo ku irya shuri ya mudahandwa. Kugitorera inyishu ndinze ntogwa umuntu azotanga makuru uvuge ngene ikibazo kimeze tudodora hashobo turabe yuko imbere inzego zidukurira bugira ico badufasha kugira ngo hashika amazi. Kenshi gwaruka rurakunda guhura ku bintu by'umupira. Twe ngaha ku mudahandwa turafise tere ya vole niyo ikunda guhuza ugwaruka gwinshi. Tuzoruteza imbere mu bintu by'imipira gose kugira ngo iyo tere tuyubake neza kubera ari tere ikomeye kuko uravye abakinyi bapfaho ari abakina za rukinzo za muzinga. Ico gituma rero twokwiyaranja kugira ngo bibandanye kwa kundi kuma tugira amapepiniyeri.
Ni hano hamakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi haciye agarukira mwakoze kuyatega yompi elahe la koze ni jene kundi yabashikiriza François Kimana muhinga bw'ivyuma mugira mu bamwubaho.